mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jodiane Nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri Isanga urubuga abarugwa abapfasoni, uno munsi twabatumira umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza. Chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none, akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana ni Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal, ikaze muri Isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa, murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana, ndi murundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Nkaba mfise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro les sciences. Dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nkaba mfise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni kintu umubyeyi wanjye yitwa Professeur Emerite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'abarundi kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere aho yavuka muri Korine ya Rusaga muri commune ya Nsoro ariyo ikongera cyaba muri province ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere ko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka kutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet, tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni kigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni kigo cyatanguye mu 2014. Cyatangujwe n'ibyiyumviro by'umubyeyi turi kumwe kubera abonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga cyane cyane twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune ya Nsoro, tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gisanga bukeha. Ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye, kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Ndavuga yuko ndavuga gute abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero ukimbira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka ubujyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka ubujyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshure cyangwa ibikoresho by'abigisha cyanke novuga gute ibikoresho hari hashobora kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hariyo ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka uniforme cyanke kugura ibirato abana ngo bajye ku ishure cyanke icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe eka ni byinshi ni kibyinshi umunyeshuri aba akeneye kunganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika ryansoro mwafashije ni komine yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishuri rimwe gusa nkubabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa angwe mu 2014 oya iyo fondasiyo yahereye mu 2014
turacari kumega Chantal turumva agatelefone sinzi uko bariko biriko biragenda muhinga bw'ivyoma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyoma agatelefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusubire twongere tumuhamagare ejo gya America risamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatonya mugabo birasa
ego mu Kirundi bavuga ko ubuhinga bw'ivyuma ntibwigera gusezerana na rimwe
ego
nako ndabaza ni kuvamo gitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishuri rimwe muri komine yose cyane
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishuri rimwe ishuri fondamentale ya Rusaga iri muri komune ya Nsoro ariyo province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshuri bari kuri iryo shuri mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanze bahari mbwa mukaza musahiriza mu gufasha abanyeshuri mubaronsa ibyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iryo shure ecole fondamentale ya Rusaga ecole fondamentale ya Rusaga ni ishure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda kw'2018 iri shure rya leta ni ishure rya leta ryubakiwe aho Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri komune ya Ryansoro ryose byafashe umwanya mugabo abantu bo bavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ariyo yaza yari yarashobora kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shuri icyo tuja dukora nk'abigisha batanga muri iryo shuri ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye amakaramu ibirato amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagirwe ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishuri basukuye n'impuzu bambaye bigende zifise isuku ubwo rero twabitanga muri iyo korine mugabo n'abandi bo mu zindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Urakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku kiganiro tutaba twisangije. Tutangure kuri Lambert. Lambert ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva?
Yego ndabumva.
Aho uherereye hama akabazo kawe cyangwa ihererano umugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira muri telefone yawe kugira ngo ushobore kumvikana. Hariho abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo ushobore kumvikana. Uratwumva Lambert?
Alo,
uri kuratwumva garambe?
Alo.
Lambert uri kuri muhinga bw'ijima tumbasabe bashobore kumusaba kuyova ku impande yabo ariko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga byoroshe. Lambert aragarutse. Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo cy'umuhinga bw'ijima tutazi cyo kiriko kirava ko ku matelefone ari kongera ngo mukanya viraza gukemuka. Nuko Chantal mwarimu yatubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye biciye muhinga bwa none ariyo internet. Uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshyiraho ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa icyongereza na physique biologie chimie hamwe n'indi mikuru navuga ngo mu cyongereza bayita computer science donc aho basa kwiga informatique cyangwa ICT n'umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa ishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira inkingo yose yo muri Afurika mugabo urumva jena n'indira Burundi kubera ego turashobora kuronka abigisha bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
n'ubwo rubuga rwa internet muzocisha ku ivyo vyigwa vyanyu
ego hagategurwa video hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza nuko kuri iyo website twimbire yuko umwana yose aronka ahegeze icyo cyigwa yahegeje umwaka iyo muronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kujya mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko
ibyo bigo barabize bo bishikiza ahandi baba bagiye kwiga n'umuntu ngotwimbire ko umuntu ukoresha ibyiga biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu gato gasaba uvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ndihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanye kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse na handi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afite imashini akagira niwe internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashini ashika nka 25 usanga bakurihisha kumwaka barashaka kukurisha amahera adashika na ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yuko kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo n'ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye nko gushaka ibintu birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu wabishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye nga igoraya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye gose
gotra rino ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Kaze
murakoze
aho uherereye ni
ngende Bujumbura muri komine Ntahangwa karitse bikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo nariko ushaka kubaza Madame Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wafasha kuri icyo cyinjiro cyewe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gutanga iyo internet
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugenda reka mbaje Chantal ko yumvise akabazo ashaka kumubanza kuko numenga bitandukanye n'ivyo mwatu
namwumvise cyane ishuri siko twayubatse ishuri ryubatswe na UNICEF bikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dusanga amahera yo gutangisha uburyo kubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twari dufite bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta si ukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumba bashishije yacu dushikiza aho twatubona dushikire kandi kubona ko bikenewe.
Hanyuma ka Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF bicijemo leta y'u Burundi. Hama hariya kandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi nyene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nka mashasha mu Burundi. Madame Chantal mwo kwishura Eric.
Ego. Amashure nshingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko haraha hari gisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nubwa ibyo byigwa. Ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha babizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ku murongo w'indi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabara mu kigo cy'Amerika.
Aherereye hama kabazo kawe.
Je ndi Bujumbura mu Burundi muri komine na Hangwa. Nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramusa umusore kwa ari ku kigo cy'Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwakubi yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'Ubwongereza niba nihenze kuko nabibone kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki, n'umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afite abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite, habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afite.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije neza Eve, nta kibuze nico gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi nduciye kuri internet. Nje ndi umuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga, mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi, mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi ari mu mashuri y'i Burundi dukikije kuri iyo internet, washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences za informatique ico bita mu Cyongereza computer science muri henshi muri henshi, mugabo tugira Imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika, nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi nibyo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafise ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini ntibimeze nka kujya leta ishaka kubaka amashu amabarabara ishaka kubaka amahopito n'ibintu bifite umwanya mugabo ndizera ko bizokunda
hanyuma ga madame Chantal iyo uyo mugambi wanyu utogarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet mutegekanya kubanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira rimwe cyane
icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye
hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkanga kuzorihisha niza mara gutangura
mu Burundi tuvuge ntubwira ngo abarundi n'abantu bafite uburyo umuntu yosaba tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye umugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta cyangwa duciye ku manovuga organisme international hariyo novuga hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo kuko bazi icyiza kivamwo mu kuronsa ubumenyi cyo kwigisha abana turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko atafise uburyo bwinshi turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya abana bo za Shine n'abantu bafise uburyo bwinshi bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo arihiye umwana wo mu Burundi kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo mu Burundi
numva
ndabumva rero neza mwigisha nuko muzo kugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa hazo ari ikintu muvuga ati ahwerereye hose ushoboye kwiga turaguha ikadi ushaka
aba bibana n'ibihugu kumva ibihugu hari igihe usanga batemerera nk'abanyeshuri gushikira tuvuge iyo website
ego cyose na Ernest kuri ndi murongo wa telefone Ernest Cards uherereye he
Sandi muri komine mpanda
uri muri komine mpanda turumva uri no ku muhanda kwibarabara
ni hafi barabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbi
wamaze kuva ku ikaburimbi uri ko hakoroduki
ngo jewe sanze ni sumamo muri sevenero ni ubuntu gusandi muri konje
nakabazo wari ufise none ubaza Chantal
nakabazo nabaza Chantal numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza navuga ko ari ubuntu yagiwe bisanzwe none ko ninjira nti ukuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo bona akaza kwigisha hanze turabye n'ibintu ukuntu ibiro by'umunsi bigoye no kandi akazi ine wacu kagoye niho yakenera ati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino kugira ngo nabo bagirirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari hino iwacu Burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe
yego ugume ku murongo Ernest dusaba imbabazi Professeur Chantal gituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'u Burundi yaratwatse imirongo yacu ya FM advertise gi hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ivyo twanditse muratwihangana niyo tubaze twaza turagaruka sinzi ko mu mucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundi kazi bashobore guca makanda waciyemo aho mushitse ko hashimishije hacho muri ko murakufasha marimo yavuze ivyo migambi yo kwigisha
ukwigisha ni icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka akazi no jewe ndi umurundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciye muri interinete bakiga canke mu gufasha abantu baba bava mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza
ibintu shoboye na gato nyamara Ernest wa Tomokewe
kandi
urakoze ugira umunsi mwiza comment zo arimo
yego namwe
yego ishuke muri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umugisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cy'u Bwongereza harimo kuzara barashora gucisha ubumenyi biciye kuri internet aho bizora mukabikunze ga Professor Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazaba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'u Bwongereza cyane
twarasabye ama sonso ngaha atanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika badukurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana acabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko tubasaba ni uko urwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashobora kunguruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka
hama urwo rupapuro diplome izo zari uvuga nk'uri kwarondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza nse diplome y'Ubwongereza
ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasantre abari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyangwa centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva igifite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
yo ngaha anje ego Lambert aragarutse ku murongo wa telefone Lambert Ricard Lambert uri kuratwumva
muhanda ntwejari navuga hari ariko ndi ngenyine
ahwerereye he
ndi Lusaka
muri Zambia akabazo kawe
kabazo kanjye nagira ngo ngabaze ibintu wa mwarabashije kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufashe iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'ibyo by'uburezi by'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko ko akenshi bariga ukabona umuntu afite ikanze afite masazi ariko vraiment ibyo yize ugasanga ntabwo ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo mbega baba bara bigaragaza ko imyigire baragiye itaragenze neza ese uruhare rwanyu ni uruhe ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi
urakoze Lambert ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
yego
professeur Chantal
yego icyo kibazo afatije numva kigoye gasonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore kunka nubuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri cyangwa rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafite ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka kuko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafite uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka interineti mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira interineti ku masantre menshi benshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga nabo bigisha ibiharuro bigisha navuze physique chimie les sciences d'informatique cyangwa kwigisha icyongereza ntibukeneye gusa ngaha muri afurika turabibona ko no mu bihugu byo mu ko muri aziya barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigiraho kuko abantu bize banonosore ibintu usanga baguma ari bakenya inyishu yibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose
murakoze cyane rwose hanyuma hari hakana avuze ati hari habusanga ibyo bize atanicyo bikora bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemurwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ivyo yize bimugirira akamaro atarazi naho yavyigiye tutenze turabaho yavyigiye
akazi ibyo ibintu bize bimugira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi katahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko nuvuga kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu biteye imbere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire mu bwaho ugasanga iyo histoire bize sibo bariko barakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize icyo novuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze rimwe rimwe gukoresha ibyo wize
kuri uyu mugambi nyine wo gushobora gucisha izo nyigisho kuri ku buhinga bwa none kuri interineti umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cy'u Burundi tugerageje kumenya n'ingene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nkuzogira amahirwe akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ivyo yiga kabangikanywa n'ivyo muri ko muri yiga canke ntibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimwe mu gihe azafise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet.
Ikiza cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri uburimwe mugabo ugafata amasaha make yari nk'uko agatandatu canke kwa Mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngaha iburaya hari iyo usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo byo kwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi sinzi nyine babivuga mu kirundi fizike shimie na biologi ibyo nibyo bintu usanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri indasite ngaha basabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha iburaya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru nk'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'iburaya cyangwa zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashukira muri izo kaminuza z'iburaya cyangwa zo muri Amerika.
Yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal. Turafise na Arcade ku yindi murongo wa telefone. Arcade ikaze nawe?
Ego me ndashimye cyane kandi ndumvise abisiguye ndabyumvise mugari ikibazo je nari mfise
uherereye kwanze imbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
je ndi mu Burundi ahi Bujumbura
tuga ku ijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari payimanitete nayo ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero yuko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyangwa mu gifaransa honyine cyose nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ivyo vyigwa avuga bazoza barafata canke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifite mu bumenyi sivyo ga Professeur Chantal?
Ego mu bisanzwe ibyo usanga bikomeye cyane baba basinikira ko ni ikigwa cy'ibiharuro ikigwa cy'igifaransa ikigwa cy'icyongereza n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimi biyoloji ibyo nibyo bashimika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro yo kubandaniza ku bindi bintu biga byinshi
ego watahuye Arcade
ibona tahuye none umuntu aziga arinye cyanke yishikira aho umwanya wa kaminuza sinzi niko kabazo ka nyuma nari mfise
icyiza cya internet nuko utarinda kwishikira ahantu internet ishikira aho uri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nicyo cyiza internet yazanye nuko nta udutiriwe ico ushaka kwiga cyose uraciga kubera iyo internet ugatora icigo ushaka kwiga nta ukuzitira iyo mashini na internet wiga icyo wifuza cyose ukabifikako.
Yego Arcade nibaza kutomokewe Akadi yamaze no kugenda Dieudo ariko we turi kumwe Dieudo
ika
ego uyerakihe Dieudo nikaze
ego
uratwumva Dieudo ne
ego
de like to make a call please
Dieudo ne Jede nitumva na wenyene murongo wa telefone utadiko. Professor Chantal, tu remire abakunzi b'ijugi Amerika ko mukanye bahavabo na video bakakubona uko mwabisigwe ivyo bintu muri mu biro vyacu ngaho mu Bwongereza, ariko kamwe muko mwabwiye umemenyesha makuru wacu Venusta akorera ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uhurikemo ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo mushobore gusigura njyo mugambi bwanyu ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya mwotubwira gato ubwo ivyugo butumire n'ico muzobwira abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza
nabamba gukosora gatonya ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshuri ku isi n'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza hakaba harimo abahinga b'Abongereza mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo byo kwigisha ibyigwa baciye mu Buhinda bwa none abo rero babonye umugore w'umunyafurika akazi ari kumwe arakorana n'Abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth saba hukuru b'ibihugu bantumira je nza ka nubwa gute umuhinga bakorana n'abo bantu bategura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet kuko nabone bazoba baje kubishikiriza abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu zende ndi muto si umuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
ego ni ubutumire mwaronkeje n'abandi kugira muzoje muri iyo nama gusa gusigura iby'ubwo buhinga
ego ego kubera mba muri Afrika bavuga ati njyewe baviza ko n'umunyafurika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'abanyafurika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afurika bigushigikira ni ibintu bigoye gushikako
urizera ko amareta nyafurika azokuguruka kuri uyu mugambi akanabushiramo uburyo kuko iyo leta idashizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya ni ikintu wizera ko amareta azokugurukira
ndabyizera kuko amareta arazi ikintu kiza kivamwo mu gutegura kazoza gukwaruka ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu nizera yuko nzobishikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushigikwa abo batwara batanshigikiye ibintu ndanifuza gushika ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda kuko ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba yuko amareta agushigikira
murakoze cyane rwose Professor Chantal twese na Claude ku yindi murongo wa telefone Claude Cards
kaze
uherereye
nene Bujumbura
akabazo kawe
nagiye nibarize icyo cyimvira gitanguye ryari yatangiye gucimvira ryari kugira ngo ashobore gucimvira kugira ngo umukenyezi wa mbere ashobore kwigisha ibiherudo mu buryo bwa none
umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
yashoboye gutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro
ni umugambi ariko ugitegurwa Claude
ego
gusa reka kubwire ryari yatanguye kubyumvira
ego
urakoze kugira umunsi mwiza ego
icyo cyumvira ni cyumvira natango kwimvira mu kwezi ku cyenda ku 2023 oya ndabeshe nakiyumviriye duhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niho natangiye kwiyumvira icyo cyiyumviro kuko icyo cyiyumviro cyari cyiyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje Professeur Joseph Katihabwa donc Professeur Emérite yariko aravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu umugabo we yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'abarundi abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma akazoza bashaka ko byigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none umugabo rero nsangira amahirwe yo gukora mu ishure ryarimwo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavideo yo gusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba video agasigura guhera ku ntango gushika baheze hakaba nubwa imimenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'abanyafurika bwasi muri afurika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi ibintu bizinda ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera abise mugafata igice mukarihira umwana muri afurika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi tukubanza tukarindira nshanumva ndababaye ndavuga nti ni kuri umwana wo muri afurika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora
yego murakoze rwose Professeur turafise na Désiré ikaze uherereye
Bujumbura
n'akabazo
ndakagira amazi nshimire umupfasoni iyo ntambwe bidasanzwe yamaze gutera mu buzima hanyuma ndabwira ikibazo dukurikira mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa iyo poroje yiwe ari ibijyanye n'ibyashimi kandi byo gukumba mu buhinga bwa none arabona ashobora kwitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana nyine bikoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igihugu cyacu ibyo bitatu yansize kera ngo saraga mu bihe cyangwa igihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri magisitetare no kwandanya muri nagerere mbaze rero mbega harabona ko bisaba gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino kosi bana bo mu miryango ibayebaye usanga byo ushobora kugorana nyine bashobora kuronga nyine biga amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuba mu bwiza bwiza mbega ntabwo washikirwaho abandi nyine usanga mu muryango w'iwabo bifashe basaba kugitebe biga mbega bo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga bushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushyikira iyo ntambwe umugamba wutegure neza ku buryo cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere ariho kiva mu byiza byose gusoma kore bya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byaretse bikanabwira neza ngo babitazongereje babyinshi biraza ko hageze ko yedufite biteye ariko twoteza imbere gusoma tugasukira abamaze kubabona
urakoze Désiré naho agatelefone kawe katumvikana neza icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professeur Chantal yabyumvise Professeur
Ego.
Ego.
Ndamwishura ego icyo kibazo bazije ni kibazo cyiza kuko bubisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none icyiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasoko kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha n'ibintu biri ku mutima wanjye n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu ciwe. Nuko jewe n'iby'ukuri navutse mu gisagara nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafise uburyo bwinshi sinovuga ko yari umwana yari afise uburyo bwinshi mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo
ubwo buhinga bwa none. Murakoze cyane. Turase inosa akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasozera. Inosa ndumva tutari ku uri kuri twumva akabazo kawe usongora cyane.
Mwende wewe ya kama sawa nini mwurode nana kila tombo ye karo mwurode akazanyene akateza indele huko mwurenda yitichi iyo haanzi alate indele kutateri indele huko kwa bandi haanzi na kari muke za kari mwurode wa ndele yitichi za haanzi kandi akateane za nati kwa shaka kuyoza indele akijisha na bandi nati kutateri indele
urakoze cyane. Ko gusa nibutse ko ariho n'abandi bafasoni b'abarundi kazi mu makaminuza atandukanye bigisha ijya nino tuzaza turagerageza tubarondera abafasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigendeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook tubatumire n'itwaheze ikiganiro muze gucayo murabe ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka turasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jeanne avuze ngo barundi turashoboye kabisa turagushigikiye Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi abigeme kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme hama n'urwaruka muri rusangi nabo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashyigikira umurundi kazi abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'abarundi nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'abarundi kugira ngo turonke iterambere mu Burundi hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha kuko indero ubumenyi nibyo terambere ry'ibihugu nibyo kibamwo gisaba bisaba umwanya munini
ubwo murakoze cyane
ni ibintu bose ni kako
murakoze
cyane arongera uburyo bwo kubaka amabara
yego murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'ubwongereza ejo nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego ya jeni na hazo marikume kuri mikro ya koze Jeffrey Mutago maigira njamajuna engineer marikume muhinga bugizi makino kigane mshuwa kongira kuchumva kuwezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com mukanya turabandanya na programi zijugi Amerika.